mbandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri siwa 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya tubahaye ikaze rero. Ako imbere yo kuja ku biganiro bitandukanye tubafitiye tubanze tubabwire muri make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ari mu nzira gana ihanwa ku murwa mukuru wa Vietnam mubonano ugira kabiri n'indongozi ya Korea ya Ruguru Kim Jong-un mu gihe hari icizere ko hashobora kuba amasezerano atuma Korea ya Ruguru ivavanura n'umugambi wa nucléaire. Umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu John Bolton mu mezi abiri aheze yavuze ko uyundi mubonano wari ukenewe kuko Korea ya Ruguru itubahirije ibyo yemeye mu nama yo mu kwezi kwa gatandatu yabereye muri Singapore mu gihe atakibonekeza cova muri inama atakiboneka cova muri inama ya kabiri bishobora kugira ingaruka mbi za politike kuri perezida Donald Trump. Bamwe mu bakurikiranira hagufi politike ya Amerika bavuga ko bitazohungabanya cyane Trump muri politike mu gihe avuga ko ari insinzi muri politike yiwe mpuzamakungu ari nka hamwe yoramuka uwo mubonano ugize icovamo. Ibiharuro vya mbere mu byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Nigeria vyerekana ko Muhammadu Buhari yasanzwe arongoye igihugu haza imbere hari ku mugambwe ukomeye mu tavuga rumwe na leta wa akanye ivyo biharuro ukavuga ko atari ivyo kandi bitemewe. Umukuru w'umugwi wigengujeje gutunganya amatora yavuze ko umunsi wa mbere ko Buhari yatsinze mu mareta atandatu mu gihe ubwo bahiganwa ati ko Abubakar yatsinze ku murwa mukuru. Amatora ku munsi wa gatandatu yabaye mu mareta 36 agize Nigeria hamwe no kumurwa mukuru naho murwa umugwi ujeje amatora wigijeyo amatora mu bice amatora yahungabanijwemo. Mu ijambo yashikije ku munsi wa mbere ejo ambasaderi wa Amerika muri Nigeria yasavye abanyagihugu ba Nigeria kwihangana no kwirinda gusubiranamwo mu gihe uwo murwi ubandanya guharura kandi witeguye kuzotangaza ivyavuye muri ayo matora. Mushikiranganje wa Iran ajeje imigenderanire n'andi makungu Mohamed Javad Zarif ejo kuwa mbere yatangaje ko atanze imihoho mu mabanga yiwe akavuga ko ababajwe n'uko atabashije kubandanya ayo mabanga. Zarif nta mvu n'imwe yatanze yatumye afata iyo ngingo kandi na perezida Hassan Rouhani ntacho arabivuga ko Zarif yari umwe mu bari hejuru baganiriye ku masezerano ya nucléaire yo muri 2015 hamwe n'ibihugu bitandatu rutura ku isi aho Irani yemeye guhagarika programme ya nucléaire nayo igakurwa ko ibihano ico gihugu cafatiwe n'amakungu. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika muri ayo masezerano yarabigizemwo uruhara yakuye akarenge yakuye Leta Zunze za Amerika muri ayo masezerano mwaka uheze. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22 ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na Facebook vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikazi kiganiro cacu tugihere mu ikambi ya Nakivale iri mu gihugu ca Uganda havugwa ikibazo c'abana bahunga bihunganye batari kumwe n'abavyeyi mu Gifaransa babita enfant non accompagné. Abana bavuga ko bafite ingorane zitandukanye zo kubaho kurusha izindi mpunzi. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru aherutse kubagendera.
nka jewe kawaida prema narihunganye ego prema twahunganye turabana bangahe twarabana batatu
no mwigeme ari mu kigero cy'imyaka 17 yahunza ari wenyene atari kumwe n'abavyeyi yatwiganiye ko yavuye ku ishuri atasha muhira muri quartier imwe yo mu gisagara ca Bujumbura aburahaca kubera amayira yarazibiye we nabandi bana bari kumwe babonye abantu bariko barahunga nabo baciye bafata inzira imwe yisanze mu ikambi y'impunzi ya Nakivale mu Buganda
dusangi nabandi nyene batanguye kuza batubwira ni muze ngo hameze neza kumbe ni tuhazi natwe cyo turaza baza kutwakira nyene uko nyene duhashitse nyene tubona nyene hameze nabi dutangura kurira kwera ariko niworira kukubera iki urarira kwere kubonye ahantu vuye mugabo ni bibazo nyene cuvuga ati reka ngende nyene nemere nihangana urumva natwe nyene nabantu nyene baciye dutora ubunyene twibaniye nawo bantu natwe ubwe ngaha barinda kuturerere ngana n'imijyango twifiti twaje kunyene nyene ariko dutogwa nabantu haje n'umuntu ndeze atatu tazinanye
uwo cyo kimena abandi barenga ijana bari kumwe bemeza ko bagira ingorane zitandukanye harimo n'inzara iruta y'abandi
tuvuze ati nk'ivyo bintu nyene yuwe ni dupokere washo kubijya bigahera kwisanga nk'umukobwa
bijye nk'amavuta yo kwisiga ikanda mbiri ukabakeneye n'ibindi bikoresho gakacye usanga inje ziraheze kare igihe cy'ipokera gitaragera cyo kibazo usanga kihari
abahungu ngo kenshi batwagwa n'ingeso zitari nziza kubera atacamira abakobwa nabo bakavuga ko bakunda kwisanga mu buhumbu
batusanga nyene kuri uwo muntu warahabaye nabi agufashe nabi cyo wifuza naca guhaye nk'amavuta ibiki urazi umukobwa akenera byinshi atabiguhaye urumva kuri uwo mwanya tuvuga ati reka ngende kuri urya muhungu arabima usanga ugize ikibazo kandi ukigize urumva nana gutware
muhenze yibaza ngo yagomba mutware mbe nta mutware kacha twarinda abonye ko twarinda kacha muta kacha genda
izindi mpunzi z'abarundi zigifise umutima wa kivyegi ziragerageza gutunga abana nkabo yamara nabo bavuga ko bitorosha na gato
bari abantu usanga bari impfuvyi ababa impfuvyi kubera magume turimwo mu kirundi tufatagira chefu cha ruguru no kuvuga ngo niyo babaye ngaho gasanga batsindaro ku misanira vy'imijyango cyangwa gasanga hari nk'umuntu areza umwana kubera ko azi yuko se wiwe canke nyina we bari bazinanye Burundi ariko gasanga nk'umuvyeyi ntakiriho
kandi hari umwana nzi yahunze avi Bujumbura ari wenyene yaje nyene nk'uko bavanye nabandi bana ku ishure yisanga ari nari wenyene hariho nyene bariho benshi baba bari bonyene ugasanga hari nk'umuntu yamufashe nta muvyeyi bari kumwe ntase nta nyina nta namwene wabo nta namusazawe akaba nko muri famiye nkuko oya
abo bavyeyi bamenyesha ko abana nkabo bagira ingorane nyinshi harimo n'intuntu canke yamuka kuko babura ubakemorira ibibazo canke naho bakabura nuwo babibwira
ubuzima bw'impunzi buragoye mugabwa agera ku mwana atagira umuvyeyi naho bikaba ibindi hano rero kubera ka gatima k'abarundi twamanye hariho umuvyeyi usanga afise abana babiri ugasanga mu bukene na bafise akemera gutunga n'undi mwana rero niko babayeho gasanga muri duke baronka agenda basabikanye ico ni kibazo kigaragara kwa abana nabo bari mu afisuzima no vuga ko bugoye gusumba
no vuga ngo arashaka kugira ikibazo akabura umuntu ari bukibwire agaceceka cyangwa nubwo yavuga ikibazo coroheje yashikirwa n'igikomeye agahora akavuga ati ubwo ndi bwo ndavuga ngo bigende gute hari gihe baravuze n'ikibazo ca mbere ama kavuga ati noko nishambe nakivuze ntihagire ico igikoreka reka nibe ndabiceceke ugasanga ari abana barabaye victime y'ibintu bimwe mu bazi barabashikira bagaceceka kubera batagira uwo babwira
amashami atandukanye nka Save the Children niyagerageza kwitaho abo bana bafise ibibazo bitandukanye nk'ibyo iruhande y'ishiramwe mpoza makungu # igita impunzi Pierre Clavier n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver niyonkuru arakenuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho havugwa abarundi bahokomeje kuhahungira bakaza bavuga ko bahunga umutekano muke n'iterabwoba ry'ugwaruka ruri ku butegetsi bitimbonera kure mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bitimbonera kure mgenzi wacu Vedaste Ngabo aratubandaniriza ino nkuru
Ningi za Sumani ni impunzi yahunze mu gihugu cy'u Burundi muri uyu mwaka wa 2019 ari mu bamaze guhabwa ubuhungiro muri Republika Demokarasi ya Kongo avuga yuko zimwe mu mpamvu bahungiye igihugu cy'u Burundi harimo guhohoterwa n'imbonerakure ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano
bihunga umutekano wacu rero abona hagira inzu uhunga uba wumva ko atamutekano ufise maze kuva rero ko atamutekano ufise cuhunga ko ari abahantu wo urihishije hari umutekano urashobora kuba uri nk'iwawe ukumva abantu baje kuguhiga bamwe baguhiga ngo uje mu bantu babagwanye cyangwa ngo usubire mu bintu byo bidashoboka jeje naho zindi umugwanye mu Burundi je ndumudemubirize cemeze kudemubirizwa naratashe maze gutaha mitira mu kazi k'igishoferi abapolisi bakama banya bangwanya gose n'abandi babahungu bimbonera kubonavuye mu mugambwe wabo ngo naravuye mu ndiyo nkati je sini yo nkoye je turi kumwe ntangorana n'umuga je shaka kuja mu bintu bya politique kuko je shaka kuja mu bintu bya politique bageze kure je nundeke je nibere mutama ni tekereretse nirondere byanje ngo barampihi tandara bakije abagabo de gukonda bazi bava bamerera nabe cyahitamo kuhungira ino muri Kongo
gusa nubwo hari abaho buhungira muri uyu mwaka wa 2019 hari abandi barundi biganjemo abana abagore ndetse n'abasore twasanze nyuma y'inkambi y'agateganyo ya Sanje iri muri territoire ya Uvira batubwira yuko bamaze icyumweru cyose basaba ubuhungiro muri Kongo ariko komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ishami rya Sanje ikaba itarabakira kugira ngo nabo bajye ku rutonde rw'impunzi nshasha
twaraje turi impunzi tunana ubuturara hanze indwi zibiri ziraheze naye nazindutse guca faranga ndabukono sumira abana ncansanga abari abo twari kumwe bamaze kubakira abandi babirukanye kobera tagira byangombwa rero nubure nari mvuye mu murima guca gafaranga nsanze bamaze kwakira abandi je ndicyari hanze n'arabyo mwamfashe mwege mwakira impunzi za mu Burundi
none umunsi bacyavuga ngo nidusohoke ngo ko tudafishe sepeze kwetete duhungi ico abo badukubita mwije tutazi ico tuzira ngo nitwaterameye amaho hasaba yuko bodufasha batwakire ngaha mu kigo turi impunzi twari dukeneye ko batwakira nk'abandi
umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi y'agateganyo ya Sanje bwana Frank Ngandu amya yuko ku munsi bakira impunzi zirenga zibiri zihungi igihugu cy'u Burundi kubera ibibazo byo guhohoterwa n'imbonera kure ndetse n'ibibazo by'amakimbirane mu miryango bishingiye ku matongo Frange Nganda akomeza kuvuga yuko nta mpunzi bimu buhungiro ko ahubwo basaba impunzi zisaba ubuhungiro kwerekana ibyangombwa bya CPGR ndetse na RCPASSE bambukiyeho umupaka mu rwego rwo kuzitandukanya n'abagwanyi babo barundi baba muri Congo kuko bashobora kwita impunzi kandi atarizo ari aba barundi bari gusaba ubuhungiro ari nabo bamaze kubona ubuhungiro muri inkambi y'agateganyo ya Sanje bose bahuriza ku kibazo cy'inzara ndetse n'imibereho mibi bahura nayo iyo bageze muri Sanje uyu ni ningize ya Suman
twebwe ko ndufungura ngaha dufungura amagara amasinzi ya magara mukuntu abahora babona ku munsi tujya rimwe ku munsi turiye rimwe rero ku munsi kwadusanga ubwo nubwo bugari turiye na kagari gapima nk'igarama zitatu kagari kangana uko kagapfunsi rero kuko agira umuntu w'umugabo canke nabana dusanga ringora kintu dusaba gusa twosaba ko iyo shirahamwe rikurikirana impunzi ko bo tugarukira ko bakaduha kwanza icyambere na mbere injya bakaduha amazi imiti kwiye tukaronka imiti kwiye y'abana n'iy'abakuzi ibyo bintu nibyo mbona twari dukwire kugira abaturage ko badufashe
gusa nubwo leta y'u Burundi itangaza yuko impunzi ziri kugenda zitahuka ku bwinshi ziva muri Tanzania mu nkambi y'agateganyo ya Sanje Mongemonge ndetse na Kavimvira ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ntibwakwira batakiriye impunzi zisaba ubuhungiro kubera impamvu zo guhohoterwa n'imbonera kure ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano bedatse ngabo ku bwijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
bedatse ngabo nawe nyene arakenuye twandanirize kiyago c'abanyedini n'abanyamashengero aho no munsi tugaruka ku kibazo c'abana batwara imbanyi zitivuje bakiri ku ntebe y'ishure unanirwa amashirahamwe haranira gateka k'abana FNADEB mu Burundi rwemeza ko abana baharurwa hafi ku 180 ari bo bahevye ishure mu mwaka uheze reka duhikaze mugenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura atwakirira abatumire bari kumwe hama baheze baduge kwijambo
Pasteur Agnes Ndiramiye murongo ye isengero Philadelphia White Gospel Church ryo mu gihugu cy'u Burundi turabaramukije
ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo
yego twakire namwebwe banyankubusa Donatien umuyobozi w'ishure gegukira umuryango w'abayisilamu mu Burundi ryo ngaha mu Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura turabaramukije
amahoro y'Imana abane namwe
namwebwe Jacques Shimirimana murongoye ishirahamwe gitaye neza y'ugwaruka FNADEB mufunyapunyo turabaramukije namwebwe
turabaramukije cyane
ego turaramukije namwebwe mwese mutwumviriza ku kicwi rya Amerika Jacques Shimirimana ubukene abana baba babayemo indero abana baba barabuze mu miryango ifisi ingaruka izihe ku buzima bw'abo bana
ishure rya mbere imbere y'ayandi mashure yose imbere y'ibi byose turiko turavuga amadini amashengero ashobora gukorera umwana ishure rya mbere ry'umwana ni kuziko ni mu bavyeyi ni mu muryango ni mu kibano mbere abahinga bo byo bari kora nabicapa bagira igicapo cy'imizingi itatu muzingi wa mbere uri mu muryango ni kibano umuzingi wa kabiri urimwo ishure mwana ageze kuja mu ishure n'umuzingi wa gatatu urimwo amadini ishengero iyo mizingi itatu yose irasobekeranye no kuvuga yuko iyo migwi yose itatu iniganira ku mwana umwe idini rirafise indangagaciro revaleri rirafise ivyo ryigisha umwana kirazira kubesha kirazira kwica yamabwirizwa yose idini riba rigendera ko mu bayisilamu baba bafise izo valere nabo nyine baba bakeneye kwigisha babana mu miryango naho baba bafise nabo amavalere yabo valere umuvyeyi aba afise nizo ishengero uwo mwana kuriyemo aba afise birashobora gutandukana muri ico gihe rero iyo bishitse umwana acagwa mu mporero ndatanga akarorero nimba hari ahantu hari idini rya Islam mugabo ugasanga rimahamaze imyaka ibiri iyindi myaka irenga nka 30 hari nk'ishengero rya Pentecote abavyeyi baba bigishijwe za ndangagaciro za Pentecote umwana kacakura hari irindi dini rikamutegera ku ishuri kuko mwakoze cyane kutubwira ko tuvuga ku bijanye n'amashuri n'indoro yo gwaruka n'amadini hari ibibazo byinshi naho ivyiza ari byinshi n'ibibazo ni byinshi iryo dini rya Islam canke ry'abaprotestant riba rifise ishuri muri ako karere riba rikeneye yuko uwo mwana hejuru kumuhindero iri mu rutonde rw'ivy'igihugu kiba gitegezwa kwigisha umwana riba rikeneye ko uwo mwana anacika umunywanyi w'iryo dini iyo ni entere idini riba rifise muri uriya mwana nico gituma hantu hari amamisionari y'abakatolika baramwigisha mugabo kandi bakanagerageza ku buryo uwo mwana ashobora gucika umunyamuryango ahari abayisilamu baramwigisha ibiharuro guteranya geography igifaransa n'icongereza mugabo kandi bakanarondera
kwa
umunywanyi wabo
ubwanyu ni byiza canke ni bibi
kuri twebwe nta kibi kiba kirimo kuko abana babigishijwe ibishobora kubatuma babana neza n'abandi kibi ni gihe hatanguye kwinjiramo injyane zifatiye ku madini kuko aho o bibavyerekanye ko umuntu atigishijwe kubaha imana co bose bahurira ko ni imana ahubwo abayigishijwe kubaha idini mu gifaransa no vuga yuko baba developse anatashuma au principe de l'église canke y'iryo dini ryabo gusumba ko umwana developer atashuma ku mavalere universel tuzi yuko umuntu wese aba yubaha imana agenderako kutagira nabi mugenzawe kutica mugenzawe kutonona ikintu ca mugenzawe ugasanga umwana izo valere azigwijije n'ubusa ahubwo agiye kumva yuko umuntu wese aza batemere dini rya Islam acitse umwasi
ego banyankurusa donation uri mu gisata c'indero ingaruka zisanzwe zihari nko ku mashure zuko atandero abana baba bafise ishemeye n'inkizi
iyo atandero ishemeye burya umwana no kumenya mu ishuri ntamenye kuko uzosanga hari ibindi bintu bimuhanze nimba ari wa mwana agenda kunura umogi urumva yuko nashobora kuza ku ishuri ngo yige nimba ari wa mwana ari mu bintu by'ubusambanyi swat ari umukobwa catwara indaga cabishuri na wa muhungu yayimutera nawe nyene hari gihe acaheba urumva rero yuko indere idashemeye ku ishuri vraiment ntibikunda gusa nagomba ngaruke ku cyo uyu mwene wacu yavuze kijanye nuko twaba tugwanira abantu wanyu ku ishuri twe ku ishuri kenshi usanga turi mwihiganwa n'iryuko iri shuri rimenya ku rugero n'andi mashuri amenya ko mu bijanye n'inyigisho mugabo yuko twoja kuvuga ngo umwana ngo ari mu idini kanaka cyangwa ishengero kanaka ngo ahindukira ziwacu kugira ngo nta hantu henshi babikora ibyo bintu turaraba gusa yuko nimba yaje ku ishuri ry'abayisilamu ataza guca kubiri n'inyifato
nico nyine
nimba twebwe nk'inyifato
y'idini
twe nk'uko ku ishuri wacu akarura gatoya dusaba abana yuko baza bitandiriye kuko nivyo biri no mu mibereho yacu kubakobwa n'ico gihe rero umwana aje kuhiga nta kibazo aza yitandiriye mugabo kubijanye n'inyigisho z'idini nta muntu aza kumubwira ngo udahinduwe ngo uhumuyisilamu oya kuko wanashima nk'ubutwebwe na 3% bigisha babisura mu bahari kuko abigisha barungikwa na leta usanga ari abakirisu
mu nkundiye ngira ngo no tanga umuco gato y'igituma natanza ko karorero ko nivyo tubamo nivyo tubona twese idini canke ishengero yo rifise ishure kandi ndabivuga nko wabikoreyemwo ndabizi ntiritegeka umwana ngo utabaye umunywanyi w'idini ryacu tuzoca tukwirukana kuko ivyo bica biza kunyurana n'amategeko iryo dini barigenderako hari amasezerano bahagati y'amadini yanyu n'igihugu ubundi ho caba kajagari igihe dini ryose ryo vuga ngo twigishe ibyacu aba ariho programme y'igihugu mugabo biraja mu bwenge kuko umwana muzaba mu bwenge abakobwa ngaye wacu baritandira akahiga imyaka 6-12 mwibaza yuko inyuma y'imyaka 12 azoca reka kwitandira kubera ko ataciga kuri rya shuri ryanyu bijamwe ubwenge ikindi cha kabiri genda muraba makuru dohorijo mu mashure yegamiye amadini amakuru dohorijo na makuru akomeye cyane leta ntiyakonsidera mu makuru principe ya makuru akomeye mugabo mu madini nahayo manota bataba bayashira ku mabirete kuberako bica biza kunyurana na programme y'igihugu bobo ayo makuru dohorijo barayashira ku ingufu nyinshi cyane muri ayo makuru dohorijo umwana bamwigisha le principe le valeur bamwigisha indanga gaciro dini ntuzavusanga muri pantekote ariko bigisha nyakugira imana indangagaciro zo muri islamu ntuzavusanga muri islamu iwanyu naho kwigisha abakirisu bangana gute ntuzosanga ariko bigisha indangagaciro zo mu mashengero y'abaprotestante nico nashatse kuvuga
ariko urumva nyane kugira uko biri kose ni kugira abashigikire yandero bivanye n'ukwemera kwabo
nta kibi kibakirimo gushika igihe baba kumbure barenganya umurongo ubutukuru umwe w'ukucanisha mu abana ngo uwo mudasenga hamwe ntimuze muyage ntimuze mwubakane nivyo navyo biriho mu madini menshi cyane yego
ego kumbe ni bimwe dushaka kuzoza turagaruka ko kugira ngo dufashanye hano mu kiganiro
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Reka tubandanye na Pasteur Agnes bavuze ingaruka zibonekeza mbega akwiye gukogwa iki kugira ngo izo ngaruka zijyane no guheba kwiga ku banyeshuri zo gutakaza akazoza keza zigabanuke mu rwaruka
abarongozi biraturaba abarongozi bose izo ngaruka rero nitwe twiza kuzirwanya nkuko umukozi w'Imana ajejwe agateka kabana yabivuze nanje mere nka mwene data ngahara abya Islamu nanje reka ndakugaruke ko gatwenda kubwire ngo nukuri nta mwongo buri sato mugabo turemeza neza yuko ijambo ry'Imana ubwa mbere aho dufatira isibwizwa guhindurwa ni ijambo ry'Imana rero Imana yareretse amadini yose arabaho kandi amadini yose nayo guhindura kandi twibuke ko turi mwizi satani ntareka gukora kandi satani akorera mu mashengero no mu madini rero aho satani dominye haba ingaruka mbi ntibatanga indere ikwiye aho satana dominye umurongozi yokora ibyo mugabo Yesu niwe yavuze ngo nimugende muhindurise twebwe bien sûr turi muri competition yo gukorera imana kuko nico tuzohemberwa turi muri competition twishinga kuvuga ngo umwana wese ahinduke arongorwe na mwemu w'Imana ni we wo kumuhindero twegereye ico dushaka ajya hose tuba turwana tuba dushaka umwana yumva ijambo ry'Imana kandi asenge ahinduke kugira rero izo ngaruka nziza zibeho nuko umwana aba yarigishijwe ijambo ry'Imana vyukuri akamenya kutarenga ibigo akamenya ko umwana abwiza kwirinda ibiyayurabwenge
kudashurashura
kutanya ibiyayurabwenge umwana yama nakubariye nti twe turafise nka teme mu ishengi twoma tugira buri mwaka tugatumira n'undi rwaruka rwose iteme ivuga ngo mpindure abandi umwana yamaze kuva muri ibyo bikomere byaho yavukiye iwabo akava mu bikomere byo mu ibarabara canke mu bupfuvye mu bigo by'imfuvye agaca amenya ko afise intumbero Imana imufise ku mugambi mwiza wo kuzubaka akaba umwana muzima agakorera igihugu umwana aca atangura nawe guhindura abandi umwana amaze kubwira undi ati jewe urazi twarabanye mu ibarabara twasangira umugi twasangira itabi twahora dusambana na desolment zo zishobora gusambana umwana w'umuhungu agasezera umukobwa ati je narakirijwe nizo zishobora gusambana turwanya ngo umwana agire mpemu w'Imana wo kumushoboza guhinduka ko natwege ntitwari kubishobora natwege twari nk'abandi bose mugabo turazi ko Imana ishoboye byose niba Yesu Kristo yaraje guhindura abantu n'ukuri turi mu competition ivuga ngo turi mu bihe bya nyuma by'uko Yesu ashobora kugaruka
Ego.
Akagarukaza asanga turiko turahindurana naho bidashoboka kandi bibiliya ntitwemera ko abantu bose bazoja mu ijuru. Igituma rero umukozi w'Imana abantu bose batazoja mu ijuru ni iki gituma ubona hariho n'abakozi b'Imana bakora ibyo wavuze numubabaro umugabo barahari ariko ntibyibonekeza cyane mugo bikorekera mu kinyegero mugabo da preve nuko bihora bishika ingaruka z'ibyaho gasanga umwana yashurashurwa
ariko birashoboka ko bo biheba
birashoboka ariko bibiliya ntiyemera ko ikibi kizohera mu ishengero gushika Yesu Kristo agarutse gusa mureke dukorane umwete wo guhindura abana
reka mu gutera turangiza kino kiganiro Jacques igiki gikwiriye kugira ngo iyo ndere rwaruka ishobore kuba ifashe
ibikwiriye gukogwa ni byinshi cyane nkico nohera ko mfatiye kuvyo nyakuba pastor yarahejeje kuvuga kubakozi b'Imana biba bibonetse yuko batakibereye kwitwa iryo zina ikibazo cabo ntikiba gisigara ikibazo gitorerwa umuti muri iryo shengero canke mu madini abo bategerezwa guhanwa kuko tuba dufise amategeko y'igihugu ahana inkozi y'ikibi iyo umuntu amaze kwitwa inkozi y'ikibi n'iryo teka ryo kwitwa umukozi w'Imana ntiriba rikirimo umuntu anyaga abana umuntu ahumbisha abana bajejwe umuntu atega icumu umuhungiye ko umuntu nkuyo acategereza gukurikirana n'amategeko y'igihugu kandi arahari aratomoye neza hanyuma kandi ahanagire ndemeshe n'abariko baratwumviriza kuko ntitubivugira hejuru twebwe mu mashirahamwe iyo hageze ibi by'abakozi b'Imana kuko turazi uruhara rwabo mu gihugu uruhara rwabo mu gufasha abantu babakomeretse bahuye n'ibikomere iyo rero ushize hejuru ikibazo cashikiye umwe umuntu acavuga ati nahamwe nohungiye naho nyene ni kusato reka ngombe ndavyihoze iburaya nimba biyahura kuri bijya bitigira mubona biyahura ko abantu barenga 400,000 biyahura buri mwaka muri etazini nukubera ko nta muntu numwe abayizera ntabayizera umugabo we ntabayizera nyina se wiwe akacageraho yumva yuko akuye kuva ku isi atabuzima kyafise twe rero ntiduhora dukunda yo kubibaza biba byashikiye abakozi b'Imana baba bateye indabo abana babigeme baba banyuruje amatungo y'impfuvyi ko bija hejuru cyane kujya tuvuga iby'urudandazwa rw'abana canke ibindi bibazo turaheza tukavugana nabo vyiga kandi barahanwa dufise abakozi b'Imana bahora ari abakozi b'Imana benshi uyu munsi bari mu buroko kubera ivyanka be nivyo rero ikindi cya kabiri gikomeye nibaza yuko cokogwa nuko muri leta bajejwe ikibazo c'amadini bokurikiranira hafi bijanye n'indero amadini atanga mu bana kugira ngo vyukuri babone yuko indero iri kwiratangwa ari indero igihugu kiba gikeneye kumbure muri iyo ndero izotume jo niyo baba abantu bakuze batemerana tuba dukeneye yuko twemerana kugira ngo twubake igihugu ica gatatu ikomeye ni kubavyeyi mwavuze ikibazo c'abana baheba amashure biteye ubwoba mu mwaka uheze twarashize habona ibitigiri vy'abana barenga 178 bahevye amashuri abarenga 1,640 batwariye inda ku mashuri bamwe muri abo bakazitwazwa n'abigisha babo abandi n'abanyeshuri baba bigana kandi muri ayo mashuri habarimo yari ayegamiye amadini habarimo ya leta ivyo rero ingorane ziba mu mashuri ya leta biba no ku mashuri abayegamiye amadini aho rero muvyeyi arafise uruhara rukomeye cyane gufashanya n'umurongozi w'ishengero ahaherereye gufashanya n'umurongozi w'ishuri umwana yiga kugira ngo bagire iyo nyabutatu umwana indera ronse ku ishuri muhira bayishimangire ku ishengero bayishimangire ibyo bica bituma umwana akura ari umuntu yahindutse hajya twese ico turi no kubera societe twakuriyemo
Jacques Shimirimana twibutse ko murongoye urunani rw'amashirahamwe aharanira gateka k'abana FENADEB turabakengurukiye ku nterano yanyu
ndabakengurukiye cyane mwakoze
ego pasteur Agnès Ndiramie murongo y'isengero Philadelphia Wide Gospel Church yo mu gihugu cy'u Burundi turabakengurukiye namwebwe
murakoze cyane Imana ibahezagire
namwebwe banyanka ubusa Donatien twibutse ko umuyobozi w'ishure gyegukira mu rw'abayisilamu mu Burundi ryo mu Buyenzi namwebwe turabashimi
murakoze cyane mugandi n'umuvugizi w'urunani rw'abayimamu mu Burundi
ego dushimire namwebwe mwese mwari muduteze amatwi ku ijwi rya Amerika aho twariko turavuga ku ntererano y'amasengero n'amadini mu gushigikira indero y'urwaruka Diane Ndonse na Indakiremesheje tukazasubira nk'iki gihe
Diane Ndonseka nawe tugushimire twongere dushimire n'abari baduteze amatwi barijya nino mwakoze kumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara mwategure umwongera mushikirizwa na Jewe Diane Nahazo yakoze Facil Gibehu yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Drisse yatufashije mu hinga bw'ivyuma twemi ku izina rya bagenzi bacu tuyifurize kuranirwa mu byo muri moto n'abatumira mu biganiro biri imbere muri byo harimo muri isanga muzakurikira saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igice saa 12 amakuru azo bagezweho mu karere igice saha 1:30 azo bagezweho ku isi ariko turaza kwibanda kuri Afrika mugira umunsi mwiza mubanye no mu vyanyu.